VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Niriwe neza nchuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki imwe y'ukwezi k'umunani mwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Munikije na Oriane Itangishaka agiye kuducira ku mayange y'amakuru avugwa mu Burundi buri gihe. Oriane,
murakoze cyane Frederic Munikije. Ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi. Abapolisi b'Abarundi bahora mu gikorwa cyo guharanira amahoro mu gihugu cya Centrafrique batashe no munsi. Turi kumwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza, niho yarari aho bakirwa ku kibuga cy'indege mpuzamakungu i Bujumbura mu Burundi. Eloge, bakiriwe bate abasirikare na yahe majambo yashikirijwe kuri izo ngabo z'igihugu n'ababayoboye? Alo Eloge?
Ego yana abapolisi, abapolisi bakaba bahise n'igihe cy'isaha tandatu z'umurango ku kibuga cy'indege cya Bujumbura. Bakiriwe na bamwe bamwe mu bategetsi bakuru wo mu gipolisi cy'u Burundi, aho babashimiye bavuga yuko bakoze ibishimwa bigashimwa n'ishyirahamwe rya ONU hamwe n'ishyirahamwe ryo muri Afurika. Ayo mashyirahamwe yari yaratumye ko mbere ngo bigashimwa n'igihugu muri Centrafrique, aho bariko barafasha byongera bishimwa n'igihugu n'abanyagihugu muri Centrafrique ubwabo n'abategetsi b'icyo gihugu hamwe n'igipolisi cy'u Burundi cyari cyabizeye.
Hari abandi none ba polisi bagiye kubasubirira mu bikorwa bari basanzwe barimo mu gihugu cya Centrafrique?
Mushiko ubu nta bandi bagiye kubasubirira mu gikorwa cyo kugarukana amahoro no kwihagararira mu gihugu cya Centrafrique, kuko mu kwezi kwa gatandatu mu ntango zako ishyirahamwe mpuzamakungu NIDA ryavuze ko ribaye rihagarika amasezerano rifitanye n'igipolisi cy'u Burundi ngaho mu gihugu cya Centrafrique. Ariko umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye yavuze yuko mu bisanzwe igipolisi cy'u Burundi kibandanya kwigisha abapolisi bajya mu bikorwa byo guhagararira amahoro n'umutekano mu bihugu bitandukanye ku isi, kandi ko hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu abisabye inzego z'ubundi zo biraba zigahaze zikabaronsa abo bapolisi. Bivuze ko u Burundi ari igihugu kigira gatatu ku isi kirungika abapolisi benshi mu bijyanye n'ibikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano.
Eloge, mu minsi yahera hari igikurukuru cavuga ko bamwe muri abo bapolisi bari barasavye ubuhungiro muri ico gihugu batinya gutaha mu Burundi, batinya umutekano wabo wohungabana mu gihe boshika mu gihugu c'amavukiro. Ayo makuru ko harico bayavuze ko harico ico kintu bakivuze ko
niri twabirajije Pierre Nkurikiye yavugira igipolisi cy'u Burundi nk'uko bivuze Oriane. Ni ukuvuga mu miseze amakuru yavuze na cyane cyane byanditswe n'ishyirahamwe Tocodele imwe mu yahana hagati y'akazina muntu mu Burundi. Umukuru wajyo Pacifique Ninahazwe asanzwe ari no kubaronderwa n'ubutungane bw'u Burundi leta yamusohoreye umutahe bamwagiriza ko ari mu bateguye gushaka guhirika ubutegetsi. Yanditse avuga ko hari abapolisi bamwituye bongera bitura n'igisata kawoni kugira ngo baronderege ubuhungiro kubera ngo bafite amakenga bamutse batashe k'umutekano wabo ushobora kubangamirwa. Umuvugizi w'igipolisi yavuze ko agiye umunwa ati ababyandika ni bamwe bashaka guturira igihugu cy'u Burundi, ariko bibata kuba amazi umwaka uheze. Ati n'ubu bashaka kubandanya bacanisha n'inzego z'umutekano kugira ngo kumbure barabe ko hari aboheza ngo bafate inzira yabo baheze babandanye bashaka batoba igihugu.
Urakoze cyane Eloge Willy Kaneza, tugusabe uze kuduha iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere. Urakoze cyane.
Barakoze Oriane na Eloge bahejeje kudushikiriza incamake y'amakuru avugwa mu Burundi. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga. Kuvaho inama mpuzamakungu itoreye icyemezo cyo kurungika mu Burundi abapolisi 2028 bazomara ikiringo cy'umwaka bagerageza guhagarika ubwicanyi hamwe no guhagarika inyifato yo gutyoza agateka kazi ya muntu, Abarundi barabandanya gushikiriza aho bahagaze kuri icyo cyemezo. Ku munsi wa gatandatu, umunsi umwe inyuma yaho icyo cyemezo gifatiwe, haratunganijwe imyiyerekano i Bujumbura yo kuciyamiriza. Mbega Abarundi baba mu bihugu byo hanze bobo babona gute icyo cyemezo? Mbega igihe icyo cyemezo gifatiwe kirafise insiguro? uyu munsi rero twatumiye abashinjanahe babiri baba mu gihugu cy'Ubiligi kugira ngo baduhe ibyiyumviro byabo bongere bishure n'ibibazo by'abanywanyi biradio Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Felix Kubwayo akaba ari umurundi akurikiranira hafi cyane rwose ibibazo byo mu Burundi, tukaba turi kumwe na Professeur Libira Ntibashira kandi akaba yigisha muri kaminuza Université Libre de Bruxelles. Mwiriwe neza abashinjanahe mwese.
Mwiriwe.
Murakomeye?
Namahora muri Felix.
Murakomeye, murumvikana?
Yego, turumvikana cyane.
Yego, nagomba abashinjanahe mwese mutugirite mugiye ico mutubwiye cyane cyane ku byerekeye icyemezo cyafashwe n'inama mpuzabakungu jeje umutekano ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Icyo cyemezo kikaba kivuga ko inteko z'abapolisi amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani barungi kwa Burundi, nashaka mwebwe abarundi ku giti cyanyu cy'abarundi baba hanze mwacakiriye gute? Reka dutangure kuri Professeur Libera Ntibashira kandi.
Yego, murakoze cyane. Icyo cyumviro icyo cyemezo twacakiriye neza neza gatoyi kuko kije gitevye ica kabiri ico gitigiri ni gitoyi cyane rwose. Hanyuma nivyo bajejwe kubagiye gukora sugukingira abarundi no vyita kwa rugu kwa rijisho ya dinama muza makungu nivyo bazomenya ibikogwa mu Burundi mu bijanye no guhotora gateka ka muntu. Urumva rero nabishimye mugabo nongera ko yuko ntibikwiye kuko icari gikenewe ndo munsi nuko hagende inteko zikingira abarundi zikanafasha abashaka guhunga bagahunga, ariko ico gitigiri ntigikwiye kandi n'abapolisi ariko n'imitende gusa.
Libera mvuze ikintu gihambaye ngo abashaka guhunga bagahunga, nagira abashaka guhunguka hari umutekano wo cabahunguka?
Umutekano ni bwa kutazoboneka kuko murabizi sijya mbere ntuzeye abapolisi bagenda mu bihugu gucungira umutekano ushugaruka kandi n'ubu bariyo. Murazi neza yuko na Union Africaine yari yavuze yuko yari yasavye yuko agenda abapolisi bashikira abantu ze abacungera agateka ka muntu bashikijana n'abasirikare b'abahinga abashikijana, ariko muri ayo majana abiri hamaze kugenda abashika batarenga 50 ni ukuvuga abasirikare 15 n'abapolisi n'abajejwe gucungera agateka ka muntu bashika 43 n'abandihenze.
Hari abantu bavuga Libera bavuga ko igihe ico cemezo gifatiwe ari igihe kitumvikana kuko bavuga ko amahoro yari kuragaruka mu Burundi, bakaba bavuga ko ico cemezo cari gufatwa mu mezi aheze aho ubwicanyi bwari bukabije kurusha aho muhavuga kwi.
Oya, nta mahoro aragaruka mu Burundi, akarwe Burundi ni bwinshi. Mbere kubamenyesha amakuru hariho uwo numvise uyu yinyegeje mugenzawe hariho abasirikare mu gisoda bimwe bita FAD birirwa barafatwa ku munsi hariho abicwa hariho abitwa ngo bafashwe bafatanwa n'ibigwanisho. Ibyo byose byerekana yuko atamutekano uriho, abarundi bafa ku munsi abagore barabavyole hari n'abagurishwa hariho abana bapfungwa b'abanyeshuri bereze koriye nta mahoro ari mu Burundi gatoya.
Yego, mushya ntahe Felix Kubwayo, namwe ico cemezo mwacakiriye gute?
Yego, ico cemezo ico natangura kuvuga ko nuko Burundi atacubura bivuga ko kuko nimba mwarakurikije neza mwarabikurikiye neza ndibaza mwarabikurikiye neza n'ubundi ico cyemezo ni ukuvuga ko kugira ngo gishobore gushyirwa mu ngiro ubutegetsi bw'u Burundi rwanda kucyemera butacyemeye ntibizokunda. Hanyuma rero mwumva icyo ndabyumvira ko icyo nashaka kuvuga ni uko njyewe naheruka mu Burundi navuye muri 7 kwa mbere njyewe nabonye hari umutekano aho naciye hose, naraganiriye n'abashoferi b'amataxi, naraganiriye n'abanyezamu, naraganiriye n'abarundi batari bake bose bavuga bati amahoro ariko aragaruka. Murumva rero yuko icyo cyemezo cy'inama mpuzamakungu kiracuramye kuko naje ndi mu bavuga yuko kije kitakiri mu kiringo cyacu. Hama rero kuvuga yuko ngo coba kije gukingira abarundi ngo n'igihugu ni igihugu cyikukiye sinibaza yuko
ari ibindi bihugu byoza gukingira abanyagihugu ni igikorwa cya mbere ku bategetsi bahari batowe n'abanyagihugu kuvuga ariko abarundi bapfa nta gihugu na kimwe abantu badapfa ahago n'ukuraba imvu zoba zitumye nk'abantu bamwe bamwe bapfa none abo bantu bapfuye barafite ibyemezo byemeza yuko ari abapolisi cyangwa ingabo z'ubundi zabishe naye guhunga nta gihugu na kimwe abantu badahunga mwarabonye no ngahibura ya mu minsi iheze bari ikibazo cy'impunzi cyari ikibazo nyamukuru kuyikuvu isi iriho abantu barahunga n'uwa mbere yahunze yitwa Yesu Kristo yarahunze ajya muri Egypta je ndibaza yuko nitwoza turapoperanya ibintu byose ngo tifatire mu bwinshi twoza turaraba ikintu cyose mu kiringo cyacu n'ingene kimeze n'ingene umuntu yocita
hari abavuga amashana he Felix ko hariho abo bapolisi bashaka gufasha cyane cyane muri iki gihe ubyibonekeza ko abantu bagandagura abandi hanyuma igikorwa cyo kubafata cyane kumenya aba bagandagura ugasanga ari ngora abahizi abo ntibashaka gufasha muri cyo giko
jembo simbone cyo boza gufasha kuko je uko ndababwira nuko naheruka nahora mu Burundi navuye muri indwi nyine ku kwambere naratembereye hose ntanu nawe nabonye umupolisi amfashe ngwangwagira nto ngwangwafangwangwa ntohoreza ubuzima ngwangwangwa ntubike ntacyo nabonye mugabo ntajugo na kimwe naco kitagira inkuzi z'ikibi ikigoranye mu Burundi nuko inkuzi yose y'ikibi yifashwe ikivuga ngo abapolisi barandenganije ngo barandenge iby'umunari kandi baba bamufashe ko bigaragara ibikwanishirwa birafatanwa n'abantu no muri no mu ndwi iheruka ntaragaruka ino hari abafashwe kandi n'amasana makaboneka n'ibigwanisho bari bafite bikaboneka bakabyerekana simva rero ko umuntu zararapopiranya avuga ngo nta nkuzi z'ikibizi cyari mu bunyo bose n'abamareka gusa inkuzi z'ikibizi hari igipolisi kirakora akazi kacu je ndibisanzwe mugabo nabo simuri coboza gufasha muri ako kazi ka misi yose ko guhagarika inkuzi z'ikibi n'umwe ihugu byo gahiburaye inkuzi z'ikibi zirahari kandi zamaze afashwe misi yose mugabo ntibacavuga ngo nibace bazana ngo abapolisi mba makungu ngo baze gufasha ngo kubera ngo hare abakozi b'ikibi no mu Faransa bariho no mu Bigi bariho no muri Amerika bariho
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara babandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda turafite abanyumanyi muri radio ijwi ry'Amerika Hakizimana na Nsenye yumva dutangurire kuri Hakizimana Hakizimana muri neza
muriwe
murafite kibazo murafite cyumviro turiko tuvuga cyane cyane ku cemezo cy'inama musema kongo ijeje mutekano cashikirijwe ku munsi wa gatano kikaba kivuga ko inteko z'abapolisi baoni amajana 228 borongikwa mu Burundi icyumviro cawe ikibazo cawe
cyumviro nagomba gushikiriza
yego
amene ndabona yuko neko mba makungu na cyane cyane z'abafaransa uyu munsi muzari dukeneye kandi ntizinakeneye igikute turabye nko muri kahise jewe ndi hagati mu gihugu mu ntara ya Kayanza ariko turabye muri kahise ku Burundi cyangwa muri kahise kaka karere abafaransa hari ibintu byinshi baba barakoze bitari byiza cyane aho twovuga nko muri operasiyo tirikwadi yabereye mu Rwanda imbere y'uko ijya genosida maze no kuba abafaransa baravuga ko babigize mu ruhara runini nuko rero bishobora gushikarira abafaransa ugasanga baje mu gihugu cyacu bazuba baje kuzindi imvo kugira kumbe haze kuba ibintu bibi babikingire nk'uko babigenzeje mu Rwanda kanje navuga ati rero bikenewe n'ibikenewe ko birwa barahasa kuko nje ndi hagati mu ntara zo mu buraruko mu Kayanza umutekano ni wose kare niyo tugiye Bujumbura none bintu bigenda neza sinzi icyo babaje gukora none igipolisi cy'u Burundi cyaba cyananiwe
murakoze Hakizimana reka duhe n'ijambo Nsengiyumva muri beneza
nawe murakoze
muri beneza
murafise ikibazo murafise cyumviro
ego nafite cyumviro kuri cyo cemezo ni yafashe cyo kurungika inteko mu Burundi turiko turabikurikirana tubiravye mu bisanzwe ico cemezo twovuga ko kije harengeranye kuko murabizi neza ko kuva ko umukuru w'igihugu amenyesheje ko azokwitoza haragiye abantu mu ibarabara bamwe barakubitwa abandi barapfa biriho nonekara muga ico cemezo cari kuza mwakiriya gihe hanyuma ariko nubwo sinovuga yuko cacerewe cane ko n'abagenzi bacu bemera yuko hari ibitagenda neza nimba hari ibitagenda neza hanyuma abapolisi bakaba bokwemerwa bakaza muntu mbere yo gufasha nibaza yuko iyo hari ngorane iyo umuntu arose umuntu amufasha biba ari byiza gusumba kubura uwo umufasha
murakoze se ngiyumva
ivyo
murakoze sengiyumva vyumviro bibiri bitandukanye Hakizimana kwewe akabavuga ko izo nteko zidakenewe akaba yinuba cyane rwose abafaransa mu gihe sengiyumva wewe wavuga ko izo nteko naho zije zitevye zo gira kamaro professeur Libera ne washya kandi
je ni batako nuzi Hakizimana avuga rumwe na Felix Nkubwayo ivyo navyo akaba rivyo leta ivuga yuko mu Burundi hari amahoro kubice 99 hafi jana kwijana ko igihugu kitekanye ariko rero ibivugwa n'amakungu yose naco gituma nuzi inama mpuza makungu jeje wo mutekano yafashe ico cemezo kuko ifise impungenge yuko ibintu bishobora kuyangara no kwibutsa Felix yuko kuva mu kwezi kwa kane umwaka uheze gushika no mu kwa kane k'uyu mwaka ibyandiko vyabyajejwe kugucungera agahotora bifujanye nabo ivyo bita les exécutions extrajudiciaires ko hari amajana 348 ababaye torture amajana 651 numutsa yuko abahunze igihugu bari ko barashika amajana 3 no kuvuga yuko abo bose baguma bahunga canke abo batotejwe abazimiye abapfunze bari mu nyororo rwaruka ari mu mashuri bapfunze abakobwa bashurashuje nabo bagurishije mu bihugu vya Aziya vyerekana yuko hari ingorane mu gihugu hari ingorane rero Burundi bwarasinye amasezerano yerekana neza yuko mugihe hari ingorane mu gihugu inama mpuzamakungu irafata ingingo y'ukurungika inteko canke abajejwe gucungera ihotogwa ry'agateka ka muntu muri ico gihugu kandi si ryambere mu Burundi biba muravyibuka neza yuko vyigeze kuba kandi ico gihe abarundi bamwe baranga kwizo nteko ziza mugazaraje nshaka kuvuga rero yuko yuko sengiyumva ibyavuga n'izukuri ibyavuga n'ivyamakunga avuga nibyo New African ivuga nibyo nuzeye EAC ivuga nico gituma bashizeho unywanisha abarundi batumvikana ivyo byo isezegiranye vyekana yuko atamahora ariho mu Burundi ko abantu bariko bitwa bari yicwa abandi bagatotezwa bakabatorture amabi yose ashoboka ico nohereza ko nuko turumva kumunsi yuko naka yapfuye yazimiye hakaba mu polisi ni kanumwe yama yavuze yuko amatohozwa agiye kugigwa gushikono munsi kuva umwaka uhera kuva muri kwezi kwa kane amatohozwa yagizwe akamenyekanisha neza wakoze icaha agahanwa ngirani barugwa
ego mereka duhene jambo umushyana Felix kubgayo nawe nyene agira icavuze kuvyashikirijwe na Hakizimana na Senyumva
urumva umumwese ariko aravuga ico yumvira ninge nabibona nica byo kumutima jewe nanje ico noshaka kongera ko nuko murumva yuko nohera kugihungana yaje kuvuga ati amabi yose ashoboka arakogwa n'ubutegetsi bwo mu Burundi mu gihe umuntu avuga ko ubutegetsi bwo mu Burundi bukora amabi gusa sinumva ingene yo bibona ukundi je cyane ngomba kongera ko nuko ubufaransa nibwo buri kuburatoteza si bwo bwa mbere bugerageje kugira ngo hari ibyemezo biza guhana Burundi bimaze igihe bimaze amezi menshi ariko nogomba kwibutsa yuko n'igihugu cya Libya imbere yuko baza kwica Kadafi ngo bonone igihugu igihugu cyarahwereye nta kikigenda naho ni batanguye uko nyine bakaza buhoro buhoro bavuga yuko ngo Kadafi yamaze abantu ngo Kadafi ngo ariko arahohotera abakobwa ngo bafashwe nabi ngo bakora ibyamfura mbi ubu niho bose baratangiye kuvuga yuko bihenze ko bitari byo muri Iraq bavuga ngo ntuze ngo Saddam Hussein ngo afisinga ibigwanisho roho nyanganda ngo nkunyarutsa ngo isingugiye gutikira ubu bose niwe kwaravuga ko bihenze kuko abana ko igihugu cyabo nonekaye cyatikiye ni murabe no muri Syria ibyo nibyo bagomba gukora mu Burundi rero izo nteko mva makungu nta kindi kintu kizoba zije gukora ati kugira ngo zisivye igihugu nibi bike dufite data wanje bari kubaragaya ejo nabyone turashobora kwibura byose kuko abo bantu cyamwibaza izo nteko mva makungu hogira ni mu polisi umwe agacha kwibuye agakomereka bati ngo ntimubona byanditwa babwira cyangwa akagira accident y'imodoka age mu Burundi ama accident ntaje gukora kimwe tabo mu accident bati bati nimubona none umutekano nta uhari reka twongere muzi ni nteko bazwa binjari amajana 2 nabangahe mu mezi makeya bazwa amaze gukwira ibihumbi iryo rero murumva arabategetsi b'abarundi dibaza ndabizeye ntibashobora kuvyemera kuko twa dusuye mu bukoroni hano kindi nacyo nkibagire yuko ni kuri chapitre 6 de la charte des nations unies ndabivuye mu gifaransa na kuri chapitre 7 uburundi bubanza kuvyemera uburundi butabyemeye aho abapolisi naho bazuja kandi dibaza yuko abategetsi b'abarundi bazovyanga kuko inkozi z'ikibi zamaze mu bihugu byose kandi niko kazi k'abapolisi ejo bavuga ngo areba abatoto abahohoterwa bagakomereka bakamera nabi ivyo namakosa nimba hari umupolisi yarengeye amategeko agahohotera ubuzima bw'uwundi muntu no mu polisi nakwiye gufatwa n'ubutungane bakamucira urubanza kuko nawe yubahiriza amategeko ariko abahohotera abantu ngira mvetse ngaho si mu Burundi gusa amuri cyo gihugu cy'America murimo hari abapolisi b'abazungu bamabishe abirabure uko bishaka uko bishaki naho cyabwo ngo ni America iri kwirica abantu oya hari abapolisi barengera bakarenza ku mategeko bagakora ibyo batategetswe n'ababatwara ibyo navyo ba no kwise hose ntana ngwibitari mugabo y'umupolisi nguye afashwe ateze guhanwa n'amategeko ibyo ndabyemeye
tubibutse inshuti mwese komunika mu rabandanya kumviriza radio ijwi rya America turafite wundi munywa ni radio ijwi rya America Celestin mwiriwe neza
yego allo
wi muratwumva murafite kibazo murafite cyumviro munyarutse akane gato cyane
yego ejo ndagumva nagomba kuvuga
yego
hari kibazo n'intererano n'intererano ndiko ngaba ibintu biko bira mu Burundi ndabona yuko igitonyo nyamukuru ari kibazo abo bantu izo nteko zategerwa kuza ahubwo turafise ikibazo turiyumvira tuti ni bake bari bakenewe kandi bakeneye imyaka urumva barakenewe ahubwo bakwiye kunyaruka vuba umuntu ariko aravuga akavuga yuko badakenewe abo ni batako ari abantu ariko barahotera abantu kandi bariko barakora ibintu byinshi babona yuko bamaze kuza bagiye zijya nteko zimaze kuza ibyaho zishobite habona
urakoze Celestin reka duhe n'umwanya Eric nawe nyine ashikirize icyumviro cyangwa ikibazo Eric muri Beneza
ego niriwe
niriwe
ego niriwe
duga ku ijambo
cyane nashaka gushikiriza kuri izo nteko bemajembo natakibazo kweri zoza kuko mu bisanzwe ugerageje kumviriza amakuru ibiba mu Burundi n'ibintu bisiga umutwe numvise baguma bahakana ngo nizije nijije cyeke hari ikintu biyagiriza atacyo biyagiriza nawe nu na muntu yoza gukora ikibi amakungu ngo abishyigikire yose kuko ndazi nayo makungu ya zirungitse amakungu yose si nzima yabyemeje ariko ni abirungitse byabarungitse kugira baje gufasha so jembona mbona nao boza na kibazo ko bo babaje gufasha abarundi kuko si yose bago mugabo ariyo amwe hamwe mu muri quartier dabaye mu myerekano vema umenga barago birakazi kandi niyo nyine baye bakwiye kugenda pani hari ya zaruguru ye kuko bo uri kurumbeza no maradio kuri RTNB bagize ama emisiyo bajari azaruguru akaba ari bajya abanyagihugu nyene baruguru baguma bahakana ngo umutekano umeze neza mugabo kindumba bavuga ati ngo komine nyabaki ngo komine monyaka bijya cyanye ngo abanyagihugu babo bavuze ukunuku cyangwa ngo mu gisagara cya Bujumbura bavuze ukunuku udahumba zari ingodi gitega hehe nyene anu nyene hazwi ko atabaye manifestation
ubwa
habaye manifestation nigeze nigira habaye misho yaho bavuga ngo abanyagihugu barabishyigikiye cyangwa ntibabishyigikiye
yego me Eric murakoze kucimvira muduhaye reka duhe ijambo kandi wundi munywanyi Manirambona mwiriwe neza
mwiriwe
murafite ikibazo murafite icyumviro
ewe icyumviro cyanze ndashima iyangingo ya oni yo kurungika bajya abapolisi amajana 228 yerekana yuko itanguye gutahura kandi ndashima ko n'Uburusiya bwayitoye bukayemeza ariko je mfise ikibazo kubera iki leta n'abayifishiye bavuga ko umutekano ari wose ariko bagatinya abo bapolisi ko baza none ko bumva amahoro ahari batinya kubera batinya ko baza kubera iki ahubwo niba bareke baze hanyuma nimba ayo mahoro ahari bayabone nabo nyene haba bagende bayabwira amafungo nimba naho aya mahoro atayahari babivuge hanyuma babitorere umuti hanyuma kindi ni kuri rya myiyerekano bagize none ko leta yemeye abagira imyiyerekano bashigikiye banka abo bapolisi mbere n'abapolisi bakabacungera ubu muri leta abayishigikiye nabo bogenda bagasaba ko bokora imyiyerekano ubu nabo bobemerera mumbarize uwo muntu numvise ashigikiye leta avuga yuko amahoro ahari murakoze
murakoze manirambona aba niwanyu wacu baje gushikiza ibibazo canke ivyumviro Celestin Eric na Manirambona bose basaba n'abashikiye ko izo nteko z'abapolisi abapolisi 2028 barungikwa abashinzwe turi kumwe bamaze kwishura nk'ivyo bibazo ariko sinzi ko ari kintu Felix kubgayo yokongera ko mukanya gatoya cyane gose
yena cyano kirengiye ko akantu gatoya bavuga ngo zoba zije gufasha izo nteko z'abapolisi iyo umuntu agomba gufasha umuntu afasha umuntu yabyisabiye ushobora kuza ku nguvu unaje mu rugi wangonje kugufasha atavyo wasabye uburundi n'igihugu cigenga cikuki uko nokurondera guhunyanga agateka n'ukwikukira kw'abarundi ni mereje aho narahereye leta y'uburundi ntacyabivuga ko mugandi baza yuko itazovyemeza
yego me emotion ha libera ntibasha kandi hariho abantu benshi bavuga ko ibihugu navyo nyene bikwiye kugira ijambo bikigenga no mu gihe ba inama mpuzaba kumwifasha icemezo cyane cyane ko ico cemezo atari ingingo igira indwi ari ya gatandatu aho muhavuga kwiye
kwigenga cyo kuvuga kwica uko wishakiye abanyagihugu leta yiyubashe icambere igira ikingira abanyagihugu uno musi mu Burundi iyo leta niyo yica yicaguye bamwe no kuvuga abarundi bose batemeye ikiringo cha gatatu noze rero nta kwitiranya ibintu mu gihe leta ijejwe gukingira abanyagihugu ariyo yica abanyagihugu inama mpuzamakungu n'icijejwe icifata ingingo ivyemezo vy'ugukingira abanyagihugu ikinohe nokongera ko nuko Felix ari henda cane kandi ariko arahenda abarundi icemezo carabaye jewe ndazi neza yuko ico cemezo leta y'uburundi vyemera itavyemera ico cemezo kizoja mu ngiro kuko hazofatwa ibihano ruhasha bizotuma leta yemera yuko abapolisi 2028 baza mbere bakanarenga mu gihe leta yokwanga ataco yiyotsa nkuko ntuzeye Eric abivuze neza na Sengiyumva na Celeste ataco biyotsa boreka bo 2028 bakaza nabarya 2000 bo muri Union Africaine bakaza hanyuma bakavuga bagatanga maraporo haro mahoro 100% bazobivuga uko hari ubwicanyi nkuko twebwe tuzyemeza ko ari ubwicanyi bazobivuga hanyuma nuzeye inama mpuzamakungu izoheza yiweze ivyegeranyo baronse hanyuma ifate ingingo zo gukingira abarundi nabivuze neza izo icyo cemezo gifashwe gitevye hamaze kupfa abantu benshi kandi n'uno munsi babandanya ariko nibaza ko ni intambwe itari ntoyi kubona icyo cemezo cabaye ni intambwe itari ndoyi kubona ubushinwa n'uburusiya bureka iyo ngingo igafatwa nuko babonye ko imihinga yarenze inkombe kandi cyo nokongera ko nuko ubutigubwiye basi wa mugani bavuga bati ubutigurageze kubakira ku kinyoma utwarira ku kinyoma ubugiye kuja habona no ikindi giye kuja habona nabishwe ngene bangana abatotejwe ngene bangana abari mu nyororo ngene bangana ivyo byose bigiye kuja habona hanyuma ivyegeranyo bitangwe hanyuma makungu azoweza fata ingingo irashe
yego me Felix kubgayo inyishu mukanya gatoya cyane gose
yego kuko ntuzeye libera nawe ariko arabesha abarundi cyane kuko abarundi bapfa bicwa square mu 2015 je mu muryango w'iwanje no vuga byinshi kandi kuba narahunze si byavuga naho niyo ashaka kuvuga ngo n'ubutegetsi buri ngabo ariko buramara abantu kuva ubundi rwikukira hafi abantu benshi gose sivyo tutereza kuvuga no munsi tuzorobe nk'umundi mwanje tubigaruke ko icyo nagomba kuvuga rero nuko ni ibyo bihana ariko aravuga n'isindi ko bazobifata mugabo uburundi ntikoca bugira ubwoba ngo butinye uraje amakuba bwaciyemwo kuva mu 2015 gushika no munsi agahengwe karaboneka n'abarundi ariko bari ruhutsa n'ukuri kose abantu bakunda amahoro bari bakwiye gukora baje mu byerekezo byo kurondera amahoro kuri bose ntibarondere kubandanya batera ubwoba abanyagihugu wumva we ribatwa ngo abantu ngo basha guhunga ngo nibahunge ibyo guhunga byatewe kuvuga mu maradio amwamwe kuva mu 2015 benshi barahunga kubera ubwoba benshi ko barahunguka je ndababwiye ko mvuye mu Burundi narahuye n'abantu benshi bahungutse bavuga bati twari twajanye na nyabahururu baratubeshi n'ubutunzi bwacu buherera iyo twari twahungiye none turagati mu gihugu cyacu cy'amavuko n'ukuri kose dukorera amahoro tubaka ibirama turi kuza turisambura ko nkimene
yego me mu rakoze bashinga ntahe reka duhe ijambo abandi banywanyu radio ijwi rya Amerika hatunye imana miriwe neza murafite kibazo murafite cyimviro mu nyarutse mu kanya gato
ni cyimviro cyuwange nashima cyane kuba barafashe yo kuzorubuka ba polisi baza gutungira umutekano bagaharanira inyungu z'abanyagihugu abarundi tugote merewe nabi hanyuma ikindi ni uko iyi leta nayo turabona yuko yari igaragaje yuko itabyemera kayitegereza ku byaha kuko ibyuka nawe iyo uri kuratembera mu ijoro mu ikarikiye uhura n'abantu bafite nko abasivile zatoranya banibonera kure ukayoberwa umupolisi ukayoberwa umunyagihugu ikabyerekana yuko mu gihugu ata mutekano hari icyo twosaba rero leta kuyisaba yuko yokwemera izo nteko zikaza ukuri kukamenyekana n'ibisiguri ku kuntu usanga umutegetsi arishwa akisaba amucungera muri karitsiye y'abapolisi baruzuye hehe ibintu bidatahurije na gato umuntu akaza karapfa umuntu ari ku moto akigira ibintu bigoye cyane icyumviro cyaje cyari
murakoze hatunga imana reka duhe n'ijambo Dieudonné mwiriwe neza murafise ikibazo murafise icyumviro
twagifuza twagomba tuvuge ku kibazo cy'uwo muza w'abapolisi bariko baravuga ko bagomba kuza i Burundi ariko nibaza ko jewe ni icyumviro kumbure n'ibiremezwa na leta y'i Burundi hamwe leta y'i Burundi yobyemeza adoshika mugabo ku isaha twizere ko leta y'i Burundi itarabyemeza nagomba mugabo gatoya imana nyinshi biri inyuma nsabe uyu muntu witwa Libera hari ikintu agiye kuvuga rero kinkoze ku mutima ari nayo mpamvu nshiye mvuga mbereka nsabe gatoya avuze ngo ni byiza izo nteko abasirikare ba ONU baje hanyuma abashobora guhunga mu Burundi ko nta mutekano uhari ibyo byamu nagoma mumumbarize hamaze kuduha inyishu aho inyishu abarundi kumbure n'amakungu ariko atwumviriza adusigure icyo ashatse kuvuga kuko rero nakuyemo ibintu byinshi kuko umva baze hamanye ko baronka umwanya wo guhunga byumvikane ko ari ikintu kimwe yategurwa inyuma y'ibi bintu iyo umuza w'aba polisi kuko abo ndadi barabizi barazi igituma ariko baranabasaba hanyuma aragomba ndabikoze mbo gatoyi nyakubaha mumeshe makuru
yego
umuza w'aba polisi sindi barafise barasabye muri make tukiri inyuma gatoyi tukaca hirya no hino twarabonye ibyabaye mu bihugu bimwe nk'ibyo ngaha muri afurika na cyane cyane ahantu abafaransa baba baragiye haniniya ngira mwarakurikiranye muri libiya kwa Muammar Gaddafi byashyitse abanyagihugu uno munsi uburyo bameze biturutse ku bantu se n'abo onye bari barungitswe n'uwo muryango na cyane cyane abafaransa nonankatre ndetse na nyinshi ubwenge n'umuntu nakurikirana ibintu kabisa ntabibona nibutse abafaransa ibyo ibyashyitse bari mu rwanda hamakabura icyo bafasha byumvikana ko n'ibisanzwe uno munsi aba bantu bagomba kuza i Bujumbura bashobora kuba baje gutegura kandi n'ibyo nta nkeka zihari weruka naravuze ni hariho ikintu kiri inyuma y'irirungikwa ry'aba bantu nibaza ko abarundi benshi b'umutima baba barantahuye arana bizina cyatse kuvuga sikumbure mu minsi y'imbere bizoje abone umuntu adobe bivuga mu Burundi hari kintu bahiga nagoma kandi no ngenda kugorega toyi nsabe akandi kantu nokongera ko
use nkusozera
yego yego no gusozera yako bamuneka makuru umwibutse mu 2010 hari aye makaritse mu gisimu cyaga cya Bujumbura abayemo nigaragambye nikuvuga haragize ikintu cyo guterwa amagrenade mu bantu y'amakaritse ne yayandi hari ikindi kintu cyo kinyegeje inyuma icyo cyari kiza kinyegeje inyuma rero no munsi nicyo cyagarutse iyi 2015 inyamakaritse yandi nyene nashaka kubimenya umuntu wari guha kumuco neza kugira turi kuza turasigana inkori ku maso kuko 2025 twenty decide dutsinda amatora abantu batanezerewe abantu bashatse kuyaburizamo turabizi byose turabizinya kuba mu mesha makuru gusa nibasaba ibyo basaba mugabo bamenye ko uburundi si ubw'iwabo bonyine tuzobamo twese keretse ko mbure sinzi nibagira kumwe barazandege zo mu kwa Kadafi hano akagira nk'ayo iwacu natwe ngaba akagira nk'uko
mbere abantu marahanyima bodaka bashaka kwabanza guhunga baje hanze rekatu rekatu ijambo bashikana bishure kuri ibyo byose mushikirije
akabanza kadusigurira inyene ashaka kohoza izo nteko hanyima abarundi bakabanza guhunga rero
umushe murakoze rekatu ijambo umushe ntahe libera tanguriye kwico kibazo cyanyuma mushikirije
ne ryo done goma kumuhumuriza ndamenyesha yuko afite umutekano uwo mutekano ufite bose no mugira yuko hari abarundi benshi binyegeje kubera abarondegwa barondegwa kubera ibintu byinshi kuko bashobora kwaragiye umyerekano abandi n'abamenyesha makuru no tanga karorero umenyesha makuru wo muri bo mu Rutana Frederic atatu kwa muzi yarumvise kayiwe ubu yari inyegeje urakeneye guhunga kugira nta nicwe nko abandi bishwe ikindi nuko abapolisi bazobabaje nibazobabaje gukingira abarundi bazobabaje kugenzura ivyerekeye ingene bahotora abanyagihugu ingene abanyagihugu bicwa nukuvuga yuko abanyagihugu bazoguma batotezwa nkuko vyahora bazoguma gwicwa nkuko vyahora kubera iki kubera kuko murazi neza yuko hariho aba observateur aba barungitswe na Union Africaine bashika 40 bari mu Burundi urunga rero niho gushika no munsi abamaze kwicwa bari ngaho nibeshi cyane nukuvuga yuko abo banabo nyene baje ntibaje gukinyira abarundi bazoguma totizwa bazoguma bicwa nkuko biri kubera uno munsi mugabe bizomenyekana ngira ngo ubuye bikorerwa mu kinyegero nagomba rero guhumuriza Diodone ndabwira yuko jewe akazi nkora ndi umwarimu sindi muri ibyo bintu bya by'ukurondera kudurumbanya twese turondera amahoro twese twifuza amahoro nomenyesha yuko hari habana nigisha Burundi bameze nk'imfuvyo no munsi nifuza cyane kuza gufasha Burundi mugabo kubera tagateka ka muntu katubahirizwa mu Burundi kubera abantu bicwa kubera abafatira ku maeroporo batahutse nk'abasoda notanga karorero abasoda bagiye gufasha muri za Somalia no muri Centrafrique muramaze kumva benshi bafatira ku kibuga cy'indege ntuzeye umushinga nahaye rukara mwumvise ingene bamwakiriye ivyo rero vyerekana yuko mu Burundi hariho benshi abarundi benshi bakeneye guhunga batagira iyo baca kubera imbibe zose imbonera kure ziratonze ntibashobora gucaruka nicyo gituma nasaba yuko abapolisi bazoza barungitswe bazabarungitswe n'impuzamakungu ijejwe umutekano
amakuru mushya na libera amakuru y'abarundi
bakakinjura kubera bariko bahigwa nk'inyamaswa
amakuru y'abarundi bo bashaka gutahuka guhunga n'amakuru y'abarundi ari makampi bashaka gutahuka mu gihugu n'amakuru umuntu ateza kubanza kwitondera akabanza kubaza neza ko ariyo imbere yuko avyemanga kuko n'ibintu gushika ubu abitara tumuka neza reka duhe n'ijambo Felix kubwayo
reka duhe no ndongumburane je ndafise nk'abantu bashika batanu binyegeje nzi neza nta kamaro kukubesha wa mbere ni uwo mu journaliste wo mu Rutana kandi uramuzi kayi urayizi ibintu tubivuga ko biri hari abarundi benshi benshi binyegeje na Pacific ni hazwa leje ubundi arabivuze hari abarundi benshi benshi bari kwararondega binyegeje bakeneye guhunga ibyo ntitubeshanye ni ibintu biriho biboneka bizwi ni washaka babishoboye muri abo bashobora gutemwanya bakabyivugira
aho bindigije aho kanya gatoye duhe ijambo Felix kubgaye nawe nyine igice avuga kuvya ashikije na Hatungimana na Dieudonne mu kanya gato
akanya gatoya gose kuko ibintu bituko turavuga byinshi birababaje kuko tuzo turabwirana ukuri iyo umuntu ariko aravuga ngo nk'abanyeshuri benshi yareze ngo bamwe basikari y'impfuzi je nakuze ndi impfuvyi kandi ababyeyi banje bari bafite amagara meza gose mugabo nakuze ndi impfuvyi n'umugore wanje yakuze ari impfuvyi impfuvyi mu Burundi ni nyinshi gose turi benshi gose ntihage umuntu turaza arafata minenego mwe nayo majambo ngo abantu bakuze ari impfuvyi kuko bivyura akababaro kenshi cyane ico nagomba kuvuga rero nuko mu byo tuvuga harimo n'ibintu novuga mu Gifaransa exagération simuri ingere no bivuga mu Kirundi harimo ibyo kurengera kuko kubwa yuko ngo mu Burundi ngo abanyagihugu birwa baricwa gusa ngo bose ngo sanga ariko baricwa ngo bahohoterwa ngo sivyo na byone sivyo na bukebuke gende ndababwiye kumva y'ibujumbura muri iyi ndwi mu Burundi naratembere naragize tourisme ntabarabana nayo nta quartier nimwe nta commune nimwe uzasanga abantu bariko baratembera bikorera utuntu twabo kuvuga rero yuko ngo hari abantu bamwe bamwe binyegeje byo je sino biharira kuko ntavyunzi sinza abarundi bose mugabo nimba binyegeje barafite imvo zitumye binyegeza baragize cyo byo byagiriza cyane ntavyo bafise mugabo ntamaje kuja kunyegeza gucyo atakintu yagiriza cyane atacyo mwagiriza umuntu yinyegeza kubera aricyo yiyagiza cyangwa cyo bamwagiriza none rero nge ndabona yuko ibituko turavuga by'abantu binyegeza ngo barondera guhunga cyangwa ngo batinya ko bufatwa bagapfungwa cyangwa bakahohoterwa n'ibijanye n'ico cemezo mva makungu cya okina mpuza makungu inama mpuza makungu uko yabitonditse byavuye kuri ku by'ubufaransa batanze mbere bushimitse gose hama bali baravuga toya ivyo vyose naho tubifata tukabyemeza nitwibagire yuko uburundi ari igihugu kigenga kandi kugira ngo bishobore kujya mu nzira uburundi buzobanza kugico bibuvuze ko
n'icyo
gituma rero mbona yuko tutabana tuduharira ku ngo bazogenda ntibazogenda kandi leta y'uburundi atakiravuga
tubibutse inshuti mwese komunika mu rabandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umwanya w'i radio ijwi rya Amerika Dieudonne mwiriwe neza
allo
muratwumva Dieudonne
ndabumva
murafite kibazo murafite cyumviro duga ku ijambo uzimye radio ubwa mbere na mbere ego me ariko ubanze ukazimye radio twumva
libera ariko mu kibazo kijyanye n'ingene ngo mu Burundi ngo akino abantu bashobora guhunga kubera ngo imbonera kure ngo zigize n'ibiguye ku mpaka w'u Burundi nagomba ndamuhumurize ndazuba kare mu gihugu cy'u Burundi ndamuhumurize zende mu Burundi ndagira ni mu Burundi mugabo uyu mwanya ariko aravuga wafise izindi nyungu ziwe ni ukuvuga igihugu cy'u Burundi ni nyabagendwa umuntu arajyamuka ariko irakizana imipaka yose ni nyabagendwa ubuhe uko agiye naciye ku mupaka wa Kobero ndinjira muri Tanzania aribyo nayo ngiye gukurikirana nawe gatoyi hanyuma imico zanjye iheze ndakaruka uheruka naciye aho mu cyitegeko cya Rugombo ahitwa Kuruha ndajyamuka naragarutse none aho hantu kirahuzika dokima bado dokima nawe izo dokima uzisabwa n'umupolisi abari muri pasi ico ariko arabesha nareke kubesha uburundi nyabagendwa hanyuma kintu nacyo naguma mvuge gatoye karabako ngo abantu ngo ariko baricwa mu gihugu cy'u Burundi niko bamumese makuru nagomba mumvise ndazi ko hari abantu benshi bababaye umunsi amakambi y'ubujumbura ategwa yayindi sanative kumburetse mumbaze nyine nava ndayita nibyo ari byarabaye guheruka mu rwa biranka baraza baza gutera amakambi ndazi ko abantu ntajya bababaye bumvise ko hari abantu bafashwe bafatanye nonone cyari kintu nonone cyabaye mu gihugu cyabaye ku mugaragaro none ejo bundi n'indi ntara ya Bururi na Mwaro hari abantu n'izo munsi bafatwa bafatanye nonone ngira muntu amubyumva ku maradiyo hano bafashwe iyo habaye ntizeye ukuguru umucanwa nibaza ko abarundi hariho abantu bariko barashaka gushira Burundi mu manga na cyane cyane aba bamaze guhabwa ibigwanisho n'ubwo ko bamafashe n'ubuheruka barafashe mu mahiyasi n'ubwo kandi bicokereza bazo bakora abantu baragendera mu mamodoka abandi kirero ngo bagikora bagendera amaguru ntumba zifite narindi n'ubwo sinumva ibintu nk'aka havuga ngo mu ndano ko ari icyo jewe na bina nakubese winjiye mu rupangi wanje kwinjira mu nzu nkagirirwa amahirwe yo kugufa kuba nakubonye hama nkaga niki gicumu ndagucumita cyane nkagukata
umupanga kandi reka duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Gilbert mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
yego nagomba kugaza ntoze libera ego me oni yarayitoye yo kugira nteko nziza ngabo Burundi nabwo baradadaza buti ntukeneye kubabona kubwawe Galibera ubona leta niyo bandanye idadaza oni izaza yivuguruza kuri rya ngingo cyanke ibyo batoye bazabishyira mu ngiro kindi nacyo abavuga ko mu Burundi amahoro arenze ko ari menshi nibo bariko barica abantu nibo badakeneye yuko biriko biraba bimenyekana kuko uravye ibintu biba bica umuntu kumuranga ku mugaragaro atakariwe biheruka kuba mushinga mateka wo muri era aftermosi ese kuni modoka ari byo bitabona sine tuzi kwizo modoka ari takijya mu ibarabara atari za document hash n'abategetsi gusa uko nige modoka zitengera bakazireka kuko bizwi yuko ziba zigiye kuri mishe bazitumye nta mupolisi yigeze yihagarika kandi ibyo byabereye ahantu hagujya na polisi ni ukuvuga yuko Burundi bavuga ngo leta ikunda kwitwaza bari muri leta bavuga ngo Burundi bwarikukiye ngo burigenga niko bwikukiye bwikukiye mu bwicanyi bwikukiye mu kwica bibaza yuko bazabandanye bica abantu ngo nuko Burundi bwigenga amakungu abibone azireke ngo Burundi bwarikukiye ngo tureke bumara abantu ibyo ntibikunda abantu batanu bakeneye guhunga yavuze batanu yewe ndi mu gihugu cy'u Burundi si batanu gusa hari abantu no munsi nubwo ko bacuye baserutse kubera batigiye habona banka gufatwa bagirizwa ngo bagiye imyerekano benshi babuze iyo baca ngo bahunge rero mumenye yuko ubwicanyi buraba kandi buba ku mayeri ahanitse hariho n'ibitamenyekana abantu batwagwa bagatunga igiziga mugabo ritaga imisigura ngo bimeze neza bimeze neza izo nteko igituma bazama ni kubera amafuti ariko araba ubwicanyi buri kuburaba bamaye kwizo nteko zije zizobibona kuko ko amahoro ahari nibareke izo nteko zize nge asanga koko amahoro ahari zizotanga raporo ko zasanze hari amahoro ariko igituma banka ko ziza bagomba kunyegeza aya mazi nyene bariko barakora ubwicanyi ariko barakora ntibumenyekane
yego me mushena yibira ku bibazo n'ibyo byashikirijwe na Dieudonné na Gilbert byinshi n'ibibazo bimaze gushikirizwa n'abandi nico gitumano wasaba mu kanya gatoya cyane ngo se nturenze mu noti umwe mu kwishura ikibazo cha Dieudonné ka nico cyimbere cha Gilbert
maze kwivuga n'acho nongera ko ntuzeye cyane cyane kwishura Gilbert nuko ntuzeye icyemezo cyarafashwe kandi ntikizosubira inyuma hanyuma nuzeye amakungu mu byerekeye bya politike barazi ngende makora bazokorana n'ibihugu byo mu karere no kuvuga EAC bazofukurana inyo African kuko ico cemezo kirimo ibintu byinshi baragaruka ku ba expert militaire ijana barungikwa na inyo African Burundi bwanse ko baza hamaze gushika 32 muri abo ba expert hariho abari bajejwe gucungira ingene bahotora abanyagihugu bijanye na gateka ka muntu bashikijana amaze kuza 35 no kuvuga yuko inama mpuzamakungu izokorana na nuze na EAC nuze bya bihugu byo muri karika karere na New African haya mabazo fata ingingo mugabo ijya iki cyacemezo ntabanduka Uburundi bavye no bivuga bizofata umwanya mugabo bazogondoza Uburundi bakoresheje ubuhinga bwa diplomasi yanse bazofata ibihano
ivyo ni murabizi ko byigeze kuba mu Burundi cya mbere hanyuma bazovyemera mugabo abarundi bamaze kubabara kuri ibyo bantu bizaba byafashwe
yego Felix namwe kubgayo mukanya gato yigine nk'umuntu tumwe
yego je cyo novuga gusa nuko inama mpuzamakungu nayo ikoresha amategeko mpuzamakungu hakaba hari ivyo irekuriwe n'ivyitarekuriwe ayo mategeko nyine akaba yerekana ingene ibihugu bikorana ingene bishobora gukurikiza amategeko mpuzamakungu nko muri iki gihe cyo mu Burundi ngaca mvuga rero yuko nk'uko ari kiringo cya gatandatu ubundi buteza kuvuga ico bivuze ko bukemera cyangwa bugahakana buhakanye Burundi buzaba ari burabufitiye uburenganzira bwo guhakana kuko bubifitiye uburenganzira bwo kwemera kandi mwe nayo mwe n'ibyo byo byemezwa mu mpuzamakungu si mu Burundi gusemaze kubano baha n'ubururo bwinshi ku isi iyo bashyize muri cyo kiringo cya gatandatu chapitre 6 no kuvuga yuko babashaka icyo bita cooperation igihugu icyo cyemezo kizoberamo cyari ndizera abategetsi bo Burundi ko bazofata ingingo nziza kuvyereke ico cegeranyo ico kiranga mu minsi cyanke nkuze programme bafashe kugira ngo izo nteko zizo Burundi buvyanse buzo buvyanse iko ine
eh tubiwutse nshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza radio ijwi rya America turi kumwe na barabonerana muratwumva
ego ego
murafite kibazo murafite icyumwe eh munyarutse
eh mbanje kora mu cyabantu watumiye
barakumva
Nangiye kuvuga nanditse ikibazo ku izo nteko dushaka kuza mu Burundi bavuze ko ari abapolisi 228 jana nanditse ikibazo nagira mbaze uwo Felix nuko numvise avuga ko mu minsi yari amaze igihe watembera mu Burundi nanjye niho ndi yavuze ko mu Burundi hari amahoro nawe yabibona ko ari amahoro ijana ku ijana ariko nge sinabyemeye neza Uya ndamubaze ikibazo kimwe ndamubaza nti ubu baje cyangwa bataje abona baje yohomba iki cyangwa se abona baje abarundi bohomba iki nje ndumva ko abyise n'ikibazo ko avuga ati njye nteko nacyo zomara mu Burundi niba abona ko atacye yohomba ariko hari abantu babona ko bifite ikibazo kinini mu Burundi icya kabiri nagira mbaze liberalawe ndamubaza nti eske mu gihe uba ubonye abantu abapolisi bataje bohomba iki kumbo yavuze ko abantu abarundi yego barapfa ariko si nka mbere ubu si nka mbere ni kuri kanya yandi abyemeza hama nkaba niyumvira ko babaretse bakaza ibyo babyiza kuko ntituzi ikizoba inyuma ntituzi ikizoba mu minsi yindi ikurikira kuko hariho umuntu mwabagije avuga ngo yabuze ikibazo kimwe kandi ibyo yavuze nanjye ntabyumvise neza nanumvise ko ari umuntu aciye ubwenge avuga ati abapolisi naho boza mu Burundi bifite amahoro ijana ku ijana ariko jye uko ndabibona uwavuga ko bifite amahoro ijana ku ijana ariko iyundi muntu abona ko atamahoro afise nibaze hama icyo bazokora leta niyo ntibaze kuba ntibazoza ku ngugu leta itabyemeye nagenda basaba ikindi kimwe mumbabarire mumbarize Felix niba
baje icyo yomba ari iki murakoze barabonerana reka n'ijambo Christiane Mirioneza
Frederic
murakomeye murafite ikibazo murafite icyumviro
ego
duga kwijambo
cewe na jewe ndashigikiye ego murakoze na jewe ndashigikiye uwo muzo wabo ba polisi baza ku kuronderera umutekano abanyagihugu kuko abanyagihugu bararushe hariho benshi bataye ingo zabo bari bafise aho baba ubu baguma ariko baraturatuza kandi ibintu byinyegeje urabona ko abantu nibwo bariko barica duhereye kuri urya mushingamateka baheruka kwica icyabiboneka nk'umuntu yubahuka akavuga ngo mu Burundi hari umutekano urenze ko nibaza ko uri kuri bamwe bamwe kubera birababaje wumvise umuntu ariko aravuga ngo hari umutekano birirwa ko baranyuruza abantu bakabura iyo bagiye bakavuga ko batazi irengero ryabo rero ico twosaba yuko bo bareka bakaza nimba hari uwo mutekano nta kibazo baze bazoraba babona umutekano bazosubira inyuma babonye ata mutekano bacungere umutekano w'abanyagihugu twe turashaka ko boza bagacungera hose mbere ahubwo abo amajana abiri na mirongo ibiri n'umunani nibake kuko birarenze si ngaha mu gisagara gusa na ruguru hose abantu barataye izabo barahunga birirwa bariko baragira iterabwoba ku bantu ngo baragiye mu myiyerekano umuntu wese yoba yaragiye mu myiyerekano bamwirukako bamugira ko iterabwoba twe turasabye rero yuko abo bantuzeye boze bobandanye babashigikira abapolisi bakaza gucungera umutekano.
Murakoze Christiane reka duhe ijambo Felix kubwayo atangura yishura ku cya kibazo cya baraboneranana.
Ngo cy'abarundi bokunguka cyangwa cy'abarundi bohomba ngo mbega bokunguka iki cyangwa bohomba iki cyangwa twokunguka iki cyangwa twohomba iki icyo twohomba ni uko nagira mpere aho nza simbuga byinshi yaba ubwenge bwari bufise umwe bwoba ikindi icyo twohomba ni uko inyuma y'icyo cyemezo hariho umugambi mubi nk'uko twabibonye mu bindi bihugu nk'uko nari nabisiguye twabibonye muri Libya twabibonye muri Iraki n'ahandi wo kumena Burundi icyo twohomba nuko Burundi bwacu bwomeneka nkuko Libya yamenetse nkuko Iraki yamenetse nkuko Syria iri kwirameneka icyo nicyo twohomba kandi singire twoshobora kubivamo nicyo gituma Abarundi ubutegetsi ndizeye ko ubutegetsi bw'u Burundi mbere ko bwishura buzobanza bukiyumvira neza bugapima kuko ntidukeneye ko Burundi bwacu bumeneka nkuko tubona ingiri ibindi bihugu byamenetse ku byemezo byaje bifashwe n'abafaransa nyine bajyana mu nama mpuzamakungu ngo kujya gufasha abanyagihugu none uno munsi abo muri Libya bariko bararira abo muri Iraki bariko bararira nabo muri Siriya bariko bararira jese nipfuza ko ejo rero abarundi tuzohura turiko turarira ngo iyo tumenya ngo ibyo bintu twari kuvya nkakiri kare ikintu rero kitagukiza ngo cankakiri hakiri kare nico gituma jewe izo nteko naho benshi bazishikiye kubera imvo zabo nabo usanga bari muri uwo mugambi nyo kumena Burundi jewe na Burundi nkeneye kumeneka nshaka ku Burundi gutera imbere tugira amahoro
Moshana he Libera ntiba shira kandi kuri ico kibazo nyene
ivyo Felix ariko navuga
barabonerana nawe nyene asaba ko aje ico kibazo
nitera ubwoba nta Burundi bugiye kumeneka kuko sijya mbere amakungu notamyo ONU ifasha Burundi muribuka neza ko accord arusha yasinywe hanyuma inteko zirinjira zirafasha CNDD FDD kwinjira mu gihugu zirabakingira baraja mu nzego barafasha FNL gutahuka baraja mu nzego ibintu byagiye gutituka CNDD FDD ifasha ubutegetsi no kwibutsa yuko muri niyo CNDD FDD ufashe abanywanyi bayo bahunze ugahera kuri nuze kuri president de l'Assemblée nationale deuxième vice president ugafata ba general injojo ugabafata des officiers des ministres niki abo ntibahunze amahoro y'umutekano ari ijana ku ijana ivyo rero Felix avuga sivyo na gatoyi amakungu oni azobaje gufasha nkuko yafashije mu myaka iheze amahoro akagaruka akorda rushiga sinywa barambona muncamake bataje no kwa kuri nikuzofa kumenyekanye kuko ikibazanye no gufata de raporo bazoja mu prison barabe abatotejwe barabe bapfunzwe n'abangana bamenye abazimanganye bamenye abishwe y'amafosse commune yose bazobigenzura batanga raporo no kuvuga yuko ukuri kuzomenyekana kuko umenye yuko uno munsi mu Burundi nta radio nimwe ivuga itavuga ibitegetswe na leta no kuvuga yuko twese turi hanze ntitumenye amakuru
mu kanya gatoyi cyane rwose amasegonda 15
uvuga yuko ukuri kuzomenyekana ukuri kuzoja habona
liberato kiri kuri wewe amasegonda 15 nashaka mugire ico muvuze cyane cyane kuvyerekeye kama mu motera abanyapolitika aho hose haza abanyamahanga haza kumvikishanisha abanyamahanga no kubera abanyapolitika bose badashobora kunama rimwe ijambo mubaha amasegonda 10 yonyine
Mucemezo barabigaruka ko baravuga yuko nuzeye onigiye gufasha bimwe bikomeye kugira bicarane bayage batorere umuti ingona ziri mu gihugu notera kamwe cyane cyane abatwara igihugu abajeje umutekano w'igihugu kuba ukingira abarundi bose nta mwana n'ikinono
Felix namwe ijambo
mu biganiro
Felix ijambo rya nyuma amasegonda 10 kama umutera w'abanyapolitika
oya kujya mu biganiro abantu bakavugana kuri ni cyiza gose ntaho byanka je ndipfuze ko ibyo kuganira byatangwa mu barundi byo bandanya aha mu gihugu cyangwa abanyuma y'igihugu kugira ngo abantu babwirane ukuri hanuko kuri tukugende naho kwa nkuri
urakoze mu shyana he Felix Kubwayo ndagushimiye na professeur Libera Ntibashira kandi kukanya mwese mwatwe kugira ngo tuganire ku kibazo gihambaye cyane gose cicemezo cishira cinama mpuza bakungu jeje umutekano turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwiziuma turashimiye abanywanyi bose badutelefonye bakaduha ivyimvuro n'ibibazo byabo turashimiye kandi na Innocent Kibenyi yadufashe kwigiranya ikiganiro turabifurije rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza